Tuashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 by'Ijwi rya Amerika. Muri Uganda mutwumva tankumanzi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 ikisoro. Muri Afrika y'Epfo no mu bindi bihugu byose byo ku isi yose hatari FM z'Ijwi rya Amerika, tu live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini Nahazwe. Ndi muri studio y'Indwi ku Ijwi rya Amerika, Washington DC.
Muri isanga Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa agiye gusangira ubutegetsi n'abatandukanye barimo abatavuga rumwe nawe. Ni muri manda ya kabiri aheruka kwimikamwo. Nyuma y'ukwezi habaye rero amatora rusange muri Afrika y'Epfo, President Ramaphosa yashoboye gushiraho leta nshasha yari yatebejwe no kuba umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi utashoboye kuronka ubwiganze mu nama nshingamateka no kuba imigambwe yemeye kuja muri leta y'ubumwe yasaba ico ANC yafashe nk'amananiza. Muri ayo mananiza ANC yagira avuga ko nk'imigambwe imwe imwe yashaka kwicagurira ubushikiranganji kanka ubwo ANC itanze gusaba kuronka ibibanza byinshi gusumba indi migambwe. Turabigaruka ko muri isanga y'ino munsi twatumiyemo Nestor Bidadanure yigeze gukorana n'umugambwe ANC tuvuze ANC nk'abanyafrika benshi baca bumva Nelson Mandela. Ni rero Nestor Bidadanure n'umuhinga mu vyiyumviro philosophe na politique akaba n'umwanditsi. Tugiye kuyaga ari mu Faransa. Nestor, mwakoze kuduhakano kanya kugira ngo tuyage muri isanga y'uno munsi, mudufashe gutahura ivyakahise ka Afrika y'Epfo ANC murabizi kuko mwarakoranye nayo. Ikaze ku Ijwi rya Amerika, Nestor Bidadanure.
Mwakoze cyane Diane, ndabaramukije n'abo tubadukurikirana kandi mwakoze kudutumira.
Ego, ni twebwe dushima kuko ubumenyi mugiye kudusangiza kuri kino kibazo cya Afrika y'Epfo n'ibivugwa muri Afrika y'Epfo. Ndakeka ari benshi bari babinyotewe, hari habagiye baratwandikira batubwira bati dusabira abahinga babitubwire. Umuhinga rero twagemye ko ni wewe kuko muratahura neza ibya ANC, ariko iyo tuvuze ngo Nestor yarakoranye na ANC, burya mwakoranye na ANC gute ga Nestor?
Bon, twakoranye na ANC, nakora muri biro ya ANC mu gihe cy'urugamba contre cyo kurwanya apartheid, intwaro yakagicyanisha miryango. Akazi kanje cyo kimwe n'abandi twakorana ariko kugerageza kumvisha amahanga ama mu Bufaransa icyo ari cyo apartheid, ni kituma ANC yasaba yuko ibihugu byo hanze byari bishyigikiye iyo ntwaro ya kagenisha miryango yohagarika kubandanya biyifasha biha ibigwanisho, biyifasha muri diplomasi, biyifasha muri no mu vyerekeye culture. Nuko rero nakorana na mufuma anti-apartheid, mufuma yafata mugongo abarwanya ntwaro ya kagenisha miryango.
Turumva ense mwarayikurikiraniye hagufi kuko mwarananditse n'igitabo kuri Nelson Mandela kituzogaruka ko mu biganiro byacu biri imbere mbuno munsi turaza kuguma kuri ibi bya ANC na Afrika y'Epfo muri rusangi. Ariko rero tukatuvuze ko Afrika y'Epfo yahavuye ironka leta nshasha nyuma y'iminsi n'amashinga amateka yari imaze itoye President Cyril Ramaphosa. ANC ifite ibibanza 232 by'abagize leta nshasha DA umugambwe wiganjemo abazungu ufise bitandatu bisigaye navyo biri mu migambwe mito mito yemeye kuja muri leta y'ubumwe. Ino leta nshasha muyibaza kwiki?
Nuko bibaza bihanze afugishide bigyanze afugishide bitoroshe hari ubundi kibazo cy'ubutunzi afugishide yafyiza tari bikenya kugereka ubutunzi iterambere risa n'iryahagaze cyane cya mbere hariho ikibazo gikomeye cyane ku byerekeye gutorera akazi abantu bakiri batoya benshi nta kazi bafise batari bake. Hanyuma agaca ari ikibazo cy'umutekano bita insecurity. Hanyuma agaca haza n'ikindi kibazo nibyo bibazo bitatu ikibazo cyo kuronka ubuzi ku bantu bakiri bato, ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'iterambere. Rero wongeyemo rosete abagiye gutora ANC rose amajwi 40% ku ijana akaba ariyo ari amajwi makenya tugereranije n'ayandi majwi ANC yahora ironka mu bindi bihe by'amatora. Hacyari ikibazo bavuga bati nicyo abanyagihugu bashatse kutubwira ni uko twese twagenda hamwe tukagerageza kuraba ingene kumvikana ngira ntituze turagorana twebwe hamwe n'abaturwanya hanyuma kugira dushobore gushyira imbere kubaka igihugu gutorera inyishu kuri ibyo bibazo bihanze igihugu. Nicyo rero kintu nyamukuru cyatumye ANC na President Cyril Ramaphosa bemera bagera kurondera abandi kugira bashobore gukorana. Rero muri rusange imigambwe myinshi yaremeye ariko hari imigambwe ibiri itaremera ni EFF ya Julius Malema na MK ya Jacob Zuma.
Iyo EFF na umukwento wa Jacob Zuma mwibaza ko hararengerana ni izo haviza canke vyaheze ko leta yagiyeho baca babandanya bibera mu batavuga rumwe n'urwo runani gwemeye kugenda kuyobora Afrika y'Epfo hari ico shura guhindura
bisa kwishuka bisa n'ibyaheze kuko ibintu EFF isaba ivuga iki kidushaka kumera kuja muri leta irimo DNA ya yahoze National Party ya parti ya wa mugambwe w'abazungu wari watwara apartheid niyo mugambwe washitse inyuma ya ANC wari wasa 2021. Rero kuri EFF ya Joyce Malema bakavuga bati kuko twari tuvuga yuko habwiriza kuba impinduka zindi nyinshi ku byerekeye kugabura amatongo akaba icyo bita reforme agraire kugira abanyagihugu bashaka kuronka amatongo menshi kuko EFF ivuga yuko gushika ubu ibyakozwe bidahagije bagaca bavuga bati noneho DN yaza muri leta ati nacyo ntizoshoboka cyo zitatumye EFF yanka rero kumva ntibyoroshe yuko zaza muri iyo leta. Hanyuma na parti ya Jacob Zuma na nyene MK iri kuri nibyo nyine ivuga donc bisa nkaho umenga byaheze ariko mu bisanzwe muri kandidatura ya South Africa ntibigera bugara imiryango nta ubizi
bivuga ko
ejo bahinduye ingero babona ibintu bashobora kwakirwa.
Jacob Zuma so usanzwe yaba muri ANC yahoze ari igicocuro cha ANC mbere yuko bagirana ibibazo akagenda gushinga umugambwe we mukonto wewe azorohera ubwo butegetsi gutwara atabatwaye mu nkika atababuranishije kuko ntigeze yemera riga ko batsinze amatora.
Yego yarabyansa ariko ariko mu bisanzwe ntako nibaze uko bitazobandanya kuko uko mu bisanzwe amategeko muri Afrika du Sud aremewe imyo natanezerewe n'ibyakozwe arashobora kwitwara ariko mu by'ukuri nibaze uko azokwemera kandi ifiero wa sensi bi Kenya yaronse amajwi 18 niba nibyihenze sibitonya kuko umugabo we wari umaze gusa nka amezi 8 utanguye nibaza yuko yaronse atari bi Kenya na gatonya
umuntu aribaza ngo amaju 18 muna mashinga mateka aba amaziki mu gihe atabushikiranganje afise kuko ina mashinga mateka ya Afrika ifu tuvyemeze ifise ubasha bukomeye mu gihe ari itora president w'igihugu ayo majwi azomufasha gukina politique nuko zoba yicaye muna mashinga mateka gusa nyinyurana na DA hamwe na ANC hari icashobora kumushikana ko mu vya politique
nibaza ko kibaza kuko uyuravye amacumi menshi yaronse muri KwaZulu-Natal ibice nka 45% kwijana ni byinshi no kuvuga yuko yatowe bibi abamutoye bamutoye kuko ari muzuru no kwerakoresheje ibintu by'intara cyane nibaza yuko yibaza yuko ukwihe birenga ashobora kuronka amacumi menshi no kwitwa yuko ari umuntu ari muri arwanya ubutegetsi ishobora kumuhica icicariro gikomeye mu minsi zoza nibaza ko arukwa bibona ariko kandi kidi national uko yashaka ibyo yari yasabye kugira ashobore kwemera kwinjira muri guverinoma bitemewe reka tubihanga amaso turabiyo bije
murakoze cyane rwose Nestor Bidadanure tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi ry'Amerika batandukanye basu tubazo babaza turahira kuri Fiacre Fiacre ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Isanga
Fiacre murakoze
murahinga ego turabumva muherega Fiacre
jewe mpareye mu gihugu cya Suede
Ego akabazo kawe kwa Nestor Bidadano le muhinga muri byinshi twagutumiriye kugira ngo umushore kuyaga mubaza nibibazo
mfise utubazo tubiri cyangwa dutatu kibazo cya mbere ni iki ndamubaza Nestor Bidadano le ni iki nkatwe bw'abarundi twoshobora gukuramo ngicigwa turaze ibibazo ababirabure bagiye baracamo ivyerekeye ubukene liberté hamwe na kwa exclusion raciale tukaraba n'ubu aho bigeze igika barundi bokuramo ko tuzi ko turi mu bihe bitoroshe natwe ikibazo kigira kabiri kahise kabo ko kwigisha iki kahise kizondongozi za ANC Stadine Nelson Mandela n'abagenzi biwe byo twigisha iki twebwe abarundi muri bino gibihe turiko turarondera yuko mu Burundi hogira impinduka hakazanaho ubutegetsi bwiza urakoze
cyane Fiacre ngaho muri Suède
yeah.
Ego Nestor micro ni gwanyu kugira mu ishuri akabazo ka Fiacre muri Suède
ego nibaza yuko ico kibazo kigoye ni kibazo umuntu yofatira mwanya muremure ndize kuzongere cyo kubiganira kubyerekeye icyo experience ya Afrika Sud ya ANC cyane cyane ibihangange nka Nelson Mandela Walter Sisulu Oliver Tambo n'abandi bakorana bagomba ndimo ko nka Joseph Rovo Ahmed Kakrada yamwenge icyo bigo twakuramo nk'icyigwa kubyerekeye igihugu cyacu cy'u Burundi muri make navuga yuko Nelson Mandela na bagenzi biwe bari bafunganywe muri Robben Island bari bafungiye ahantu habi cyane n'ahantu batwara abantu bashaka yuko bibagiranwa abantu batwara abami batera barwanya intwaro z'abazungu zaje kugira colonization n'abantu batwara abantu barwaye indwara zandukanywa n'abantu batwara abantu babicanye ahantu habi cyane hakanye kandi n'abantu banyezamu ba prison ari abantu bagorana cyane bakubita abaprisonye batoteza aho hantu babatwara babifuriza guhera nabi ku buzima bwabo guhera nabi ariko bagezeyo bakoresheje ikintu bita the spirit of no surrender kugira umutima w'ubutwari umutima ukutigera wihebura kandi ukabandanya wiyubaka muri ayo bagorogo icyo rero ni ikintu nyamukuru kuko icyo gihe umwe wese muri bo akanya ronse yacaga umwarimu ku bandi wese yigisha abandi icyazi kubarusha hano ikindi bakoze ni ugukora mu kimigero kugira bashobore kuronka ingene bazabaronka amakuru ava hanze akurikirana ingene urugamba abandi bariko baragira icya gatatu nuko bahinduye abo bantu abo bazamu ba prison bazungu batoteza bararondeye ingene bahindura barashobora kubahindura gushika baje bave mu byo barimo batangura gufasha aba prisonye kuronka amakuru avuye hanze icya kane ni uko abandi ba prisonye nabo bantu ba prisonye batagira vision batari bafise ideyari bafise ubuntu nabo nyine bari bahinduye gushika prison bayifatire murumva rero ngaho byerekana yuko ikintu twakwita resilience kutigera wihebura mu magume
kurwana mu by'uburimo
ahubwo ibikugoye bikakubera ishuri bikagukomeza byo guca intege muri make nivyo navuga ikindi nuko muri make nivyo navuga reka sindangire cyane
eh murakoze cyane gose Nestor ama rero tugaruke kuri leta nshasha yashinzwe muri Afrika y'Epfo ndabona ANC ku rupapuro mfise izogira ubushikiranganje bw'umutekano yarisanzwe ibufise izogira ubw'ubutunzi imigenderanire y'amakungu iri mu minwe ya Afrika y'Epfo ivyo nivyo ni bwo bushikiranganje ahanini mbona bukomakomeye mugabo harimo nivyo ivy'amabuye agaciro za diamant n'ibindi naho nyene bibiri mu minwe ya ANC mu gihe DA yoyo ifise ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu kugenzura binjira n'abasohoka twovuga ko ANC by'ukuri ifise niyo ifise ubushikiranganje bukomakomeye gusumba indi migambwe ANC ya izo twari jambo rinini gusumba bazubangabanganwa mu kutwara kiriya gihugu canke n'ubundi naho byitwa ko ari leta y'ubumwe hari uzosumbya ijambo yundi
ego mubuzeni byo izenze mu gice gikomeye twongeyemo niyo ya defense
yifuze kuvuna mwase
ego bizirabone kuko ANC yarose amajwi 400% nawe atari majorite niyo parti ikomeye cyane mu gihugu donc ni bisanzwe ibaza yuko izindi zose zemeye yuko iguma ifise icyo iyo position nemta kuko DA yarose ntuze ya interior ni byiza kuko mu makritike menshi bagirira ANC bavuga yuko ari ikibazo cya criminalite mu gihugu kudashaka kuzana umutekano mu gihugu kandi yuko ari ikibazo cy'abantu immigration abantu bava hanze benshi bafise batagira impapuro ariko bari muri Afrika Swede icyo ni ikibazo gikomeye ibaza yuko ibyo rero iyo minisiteri bahaye DA ari nko kubavuga no kuvuga ati ko mwaba muvuga yuko twebwe tudakora neza ibyo gukorwa ni mufate iyo position ari mube responsable n'icyo kibazo cya sekirite mu gihugu kumeze twahare yuko aricyo mubahindura ko mukora neza kuturusha
aha Nestor hari hakabazo gace kihuta kunzamwo urumva ko bayihaye DA ari ifise iyo yabinjira immigration yabinjira n'abasohoka turazi kiriya gihugu ibibazo birimo byabinjira n'abasohoka birabure bakubitwa bakagira iki ariko inafise n'ubushikiranganje buzaba bujeje kugwanya ivyo biturire DA niyo ifise ubu bushikiranganje muri ANC havuga ibiturire nuvuga naho nyene bavuze ati nimuze murabe ko ikibazo ataritwe bwa hugo muhangane naco canke bimeze gute ni muri uwo murongo nyene
yego yego cyane nuko nyene
eh
kuko byanze bibaza nyamukuru mu bibaza byateye ingorandishane ANC ni kibazo cyaguswa donc corruption
yego hama ANC ni nkaho rero ishize imbere abanyagihugu yababwira ati byatunaniye ni murabe nabandi birashobora kubabananira inyuma y'umwanya muribaza ko nivyabandanya gucyo ANC zoshobora gusura kugarukana cha cizere yaragitaye kuko no bwa mbere ironsa amanota make kuva yaka kuva 94 bikabandanya uko bazobita kuri DA ifite ubwo bushekiranganje bizogenda gute kuganya uko mu bisesangura
mu byo kuri kuboti naho byananira DA na ntakije babike mu kibazo kuko iki kibazo gwiza gukemurwa ikibazo nyamukuru ANC se nuko mu byo kuri ANC mu rugamba irwanya apartheid yari abanyagihugu bari bemeranye yuko ibaze gufata ubutegetsi zoshiraho programme yari muri Charte de la Liberté ni kuvuga iyo programme niyo bari bumvikanye imigwi yose yari muri ANC mu mwaka w'1955 a Cape Town aho rero muri iyo shati bavuga bati mu gihe tuzatsinda abantu bose abasidafurika basabwiza abana kuronka ishuri ati abasidafurika basabwiza kuronka akazi abasidafurika basabwiza kuvugwa neza nuko amatongo la terre isi ya Afurika isi basabwiza kugabugwa neza kugira abantu bose babarimyi bose bashobora kuronka itongo ryabo hanyuma bakavuga nuko ego muri make byari ibyo aho rero yuravye aho kuva bafashe ubutegetsi aho ivyo bemeye bitaboroheye haragahaze ngaho haragahaze igakunda gushika ku bihugu byinshi byaciye muri mu rugamba rwo kwibohora bifise byinjira byiza ariko byahashika bikarangirana icya mbere ni uko haba hari ingorane batari bisunze icya kabiri kikaba yuko abantu bari intwari mu rugamba nibashyitse imbere y'amaronko batabibagira icyo barwaniye inda ikaruta umutima bakibagira icyo barwaniye aho rero niho hari ikibazo muri Afurika isi ariko ikintu nobwira abariko batwumviriza ni uko burya naho afite ishyiga ifite ingorane hari abantu benshi muri ANC bamaze ariko baragerageza kwiga neza ibibazo bicatumye badashikira intumbero bari bihaye kandi basubiye ubu ariko baragerageza gusubira kwiga no kwigisha abandi ngene bobandanya urugamba gushika abanyafurika bose baze babashobore gutunganirizwa muri byose.
Murakoze cyane gose Nestor Bidadanure. Ndasura ku mirongo ya telefone nakira Frank nkasaba Salima kuguma kuri ndi murongo ndazi ko ndagufise ariko mbanze kuri Frank ya gutanze. Frank ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Isanga. Frank uratwumva? Frank uri kuratwumva? Frank numva atari ko aratwumva aratwihangana ari ibihugu amatelefone ariko aratugura muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ntituri ko turafata neza telefone zanyu nubwo muri ko muduhamagara muri benshi turasubirayo tubahamagare twumve uko bigenda Salim uratwumva Salim Hakim
Hello
Hakim uratwumva Akim hari uri ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma atari ko barumva ijwi giwe izina giwe neza nimba atwumva twibwire urinde uri ku murongo wa telefone Mwinga bw'ivyuma ama telefone yacu turumva tariko arumvikana reka babanze babikemure hama turaza gusubirayo kuri ibi rero by'ubushikiranganje butandukanye imigambwe n'iyindi yagira ronkaga Nesto hariho ubushikiranganje bw'uburimi uburimi muri kirya gihugu ufise ikibanza kingana gute kugira ngo buje mu minwe ya DA n'ukuvuga batanze ubushikiranganje bayabaye canke uburimi nabwo nyene burasuburemere mu buzima bw'abanyagihugu ba Afrika y'Epfo
ya uburimi burasuburemere bukomeye kandi mu bintu bitari biteye ubwoba abazungu nuko ko habanje nje haba ubwicanyi ubwicanyi bukora abazungu bafise amaferme manini ya cane bakoresha birabura kuko birabura bavuga bati bibaze ntibyakemuwe tubandanye dukora ariko na ya turonka ntahagije kandi iyi simu yacu arabibona gutyo abazungu baje bava hanze bakenera ko abazungu ari abasida afurika nk'abandi muri bihe rero biheze hariho abazungu bishwe ari bake rero bigaca biteye ubwoba batari bake nabo bamwe baraheba ibyo bakora abandi bamwe barahunga igihugu abandi batangura kuvuga yuko nababwiza kwikingira bumva y'ikibazo cy'amatongo n'ikibazo nyamukuru cyane abashida afurika batumvikana ko umwe bavuga bati ahubwo reka ayo matongo tuyafate tuyagaburire abanyagihugu abirabura ko n'ahandi yari yacu abandi bakavuga bati si uko bigenda reka turabe ukundi twoteza imbere ayo matongo hakaba sekirite kuri bose ariko n'ibivuye muri ayo matongo birashobora guhinga n'abakozi bagashobora kuronka salari zihagije kumva rero ikibazo cy'amatongo n'ikibazo gikomeye cyane muri afurika
murakoze
bituma bagihaye n'umuntu wagiye nawe nyine kugira babahumurije ariko urumva nawe ntazokoroherwa kuko akwiza gutorera inyishu icyo kibazo gituma abirabura babandanye nabo bafise ingorane zitoroshe
murakoze cyane rwose turafise Gakwavu ku yundi murongo wa telefone Gakwavu ikaze ku juge Amerika no muri isanga
muraho ijwi rya Amerika
turaho turashima uherehe Gakwa
ni Gakwavu igisagara mu Rwanda
akabazo kawe twagutumiye Nestor Bidadanure n'umuhinga mu bitandukanye afise impamyabushobozi kirenga doktora mu vya philosophie radzi vya politique n'umwanditsi kandi yarakoranye cyane vya hagufi n'umugambwe ANC muri Afrika y'Epfo akabazo kawe
na akabazo ndetse n'igitekerezo buriya abaperezida bo bibi bihoga kenshi bya Afurika bagomba gufata isomo kuri uwo muperezida kuko burya biba byiza cyane iyo ubashije guha abandi mutumvikana mugakorana nk'uko uriya perezida yabikoze wo muri Afurika y'Epfo ariko wenda ikibazo nabaza umutumirwa ese abona ari iyihe mpamvu akenshi abaperezida bo muri Afurika bigundiza ku butegetsi bakumva ahubwo batanasaranganya ubuyobozi nk'uko nguko uwo muperezida wo muri Afurika y'Epfo yabikoze biriya biterwa n'iyihe mpamvu
urakoze Gakwavu yego Nesto muduge ku ijambo
yego urakoze cyane
Gakwavu yego
bityo kwibaza Gakwavu nibaza yuko iki kibazo nyamukuru kutamenya yuko ibihugu byacu bya Afurika bitunze kandi ko gutunganiriza abantu ushobora gutungisha abandi nawe ugatunga bisa nk'aho bibaza yuko ubutunzi dufise igihugu dufise bigowe atamwanya uhari ku bandi ariko burya ni ukwihenda nibaza yuko ari nuko bavuze vision kutabona kure kuracyo kintu gituma bifata gutyo ego ariko rero muri Afurika y'Epfo kubera kahise kabo ukurikiye neza ibintu ANC yaciyemo soto ba Nelson Mandela bavuga yuko kuva bakiri bato no muri vizi ya demokarasi yabo kuri bakiri muri tradisiyo ku gasozi kabo abashef baraganira ku bibazo hanyuma bamaze kuganira bagatora bamaze gutora nabo bakenya baba batsinzwe babihagarikira ngaho baca batangura izindi seyansi yo kuganira nabo kandi nabo nyine bashoboye kumvikana hanyuma ntibatwarire bamwe batwarire bose nicyo rero icyo twakwita inclusivity gushyiramo abantu bose iyo ageze gutwara igihugu ukamenya ko utwarira bose kandi ukagerageza kuko n'abandi sinzi byabo bumva yuko naho bari minority batsinzwe yuko nabo nyine bakibagiwe nibaza ko ari ikintu gikomeye gifasha bw'ibintu ndashaka kuronka amahoro arama.
Ego Nestor nyota yanje jewe ntirahera kuri buriya bushikiranganje bagabuye nk'ubu unye ubushikiranganje bw'abinjira n'abasohoka imbere ko mbaza akabazo mfise kuri iki kibazo cy'ubushikiranganje bw'abinjira n'abasohoka hajya muri Afrika y'Epfo ivangura rukoba ryaraheze umwirabura arabanagiza n'uwera kuko ari habazungu benshi muri Afrika y'Epfo nta gwanku rufatiye ku rukoba umuntu ashitse yabona canke ruvugwayo
hari urwango ruriho kuri bamwe si bose kandi hari urwango naho mutambaje ico kibazo no gitundera ku byerekeye ingorane abanyafrika bamwe bari muri Afrika y'Epfo bagira kujya gukurikiranwa kwicwa birangira imikino kikwiza kwa kido mu mitima y'abanyafrika benshi batunze ingene igihugu cya Nelson Mandela cyashoboye gushika muri ibyo bintu. Okay, ikibazo cy'urukoba kiricariho kuko naho ANC yatsinze naho amategeko yahindutse naho abana bigana naho abantu amoko menshi ashobora no kwabirana kandi bihari nabyo ariko mu gihe hatabaye impinduka ikomeye kugira ubutunzi bushobore kugagugwa kuko abantu benshi bizabyibaza haguma hari ako gashari mu bantu bavuga bati ubutunzi bukomeye bushari iminwa y'abazungu hari ako gashari aba kandi gashari nako nakahise abantu bagomba bavuga bati gishari igihugu cyacu cari igihugu cy'abirabura abazungu baraje bava hanze batsingiramwo baragitwara nano ubu yitwa agasida African hatwe kandi baratunze kandi batunze nuko bazitwaye ibyacu bumva iyo byose ni ibibazo bitabikemuye neza mu gihugu ngo mbishe abantu yuko ubwiza bwo kubaka kazoza k'igihugu kubwira gushyiraho justice kutunganiriza bose ugatunganiriza kumva yuko no mu Sud Africa atari ubukoba ko mu Sud Africa atari ubukoba atari uko uba waba umurenge waba umubatisi waba umuzungu uri mu Sud Africa ego hari abantu rero batarabyumva neza bigasaba ituma utwo dushari twaguma rero icyo ni cyo kibazo cya kazoza yuko ANC iza kuba gushobora kumvisha abantu bose yuko umuntu ubugabo cyangwa ubuntu cyangwa ubu mu Sud Africa ikintu nyamukuru ari ukugira atari ubwoko umuntu wese ubwiza ko umujije a partir ya imbyiro atari yava.
Mwari muvuze ko bakorana imanza ubugeni hagati y'abadasangiye urwo rukoba rumva na president wa Afrika y'Epfo mutambukanye wese umwirabure n'umuzungu kazi hama rero aha kakabazo kanje ntari bwaronkere inyota itari bwahere abirabure ntibazohava batakaza icizere kuri ANC kubona bashize ubushikiranganje bw'abinjira n'abasohoka mu minwe y'abazungu ga Nesto canke bizobashimisha kuko harimo abadashaka ko abandi bantu binjira ku bwinshi bavuga ngo babatwara ubuzi muri Afrika y'Epfo.
Kuri hari bamwe batanezerewe mbwabo mu bisanzwe hari n'umutego kuri diye shaka umutego nyine nuko twabivuze kare mbwabo muri Afrika y'Epfo hari ibibazo bibiri icya mbere ni kubyerekeye nationalite kuva no muri epoke ya apartheid abazungu babwiye abanyafurika yuko bo muri Afrika y'Epfo naho bagowe naho bakumiriwe naho bafashwe nk'abaja bavuga bati mwebwe mumerewe neza ati tugerageze ati turazi ingene bagize birabura babayeho b'ibihugu bya Afrika. Donc abirabura bakaguma bibaza yuko baruta abandi birabura bo muri Afrika. Ako nakantu kagumyeho muri complex no muri ibintu bya violence yo gufata n'abirabura bihora bishika biririye kuri ako kantu. Kuko kenshi usanga birabura biyiruka ku bandi birabura bavuye mu bindi bihugu bya Afrika ariko ntibiruke ku bazungu. Numva hari iyo ndwara y'iyo education ya system yakumira abirabura. Hanyuma ikindi cya kabiri nacyo ni uko Afurika isi n'igihugu giteye imbere mu byerekeye industry. Donc ego tandase yari uko abantu baba bagowe mu bihugu bikiti bya Afurika isi baza kubasha kuronka akazi irakomeye kandi iyo baje barakaronka kuko bo ntibasaba amahera menshi kuko bavuye mu mahanga nk'abaye imikino y'abahanzi hanyuma rero bagaca baronka ako kazi bakabaza karonka rero bashyira Afurika bagaca babona yuko babatwaye akazi kabo. Bumva iyo hari ibyo bibazo byose biza gukemurwa kugira ngo ndabikemure rero biza kuba ofisi uro icyo twita humanist progressist kandi gushaka kumvisha abantu yuko kazoza ka Afrika Suite kazoza ka bigira bihugu byose bikikije Afrika Suite na Afrika ari kamwe tubwizwa kugira projet de development imwe ahubwo ntitusubiranemo twararingene twoke muri ibibazo byo by'iterambere.
Murakoze cyane
benshi babifise naho hari agahazi.
Murakoze cyane gose Nestor Bidadanure. Turakira Gilbert ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Ego murakoze cyane.
Uherehe ga Gilbert?
Ndi mu gihugu cya Zambia mu Lusaka.
Lusaka Zambia muri amahoro.
Ego turashimye Imana.
Ego akabazo kawe kwa Nestor Bidadanure twagutumiriye uno munsi.
Ego nashaka kubaza akabazo kerekeye kuri iyo ntwaro igiye kuba muri Afurika y'Isiride. Kuko yuko turaraba kuna matora yagenze akataza hashyirwaho leta tubona yagiyeho na cyane tubona ko yiganjwe n'abatavuga rumwe no mugambwe ugaragara ko watsinzwe mu n'amashingamateka. Ikibazo mfite nshaka kumenya mbega kino gihe kigaragara yuko hari ibyiyumviro uwo muperezida hari ashaka kudushyira mu ngiro mugabo abo batavuga rumwe bakaba batabona kumwe ntaza ko bituma icyambere ry'igihugu bisubira inyuma mu gihe bishobora kutagenda neza mu guhanahana ibyiyumviro cyangwa mu kubaka igihugu kubera yuko hari igihe umukuru bashaka kucyo kiri imigambi azayemo z'abandi nabo batavuga rumwe batabibona uko umugabo wabo barafite n'imbonegihugu cyabo. Ikibazo cyanze ni ijo nashaka kurongera umuco murakoze.
Urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho muri Lusaka Zambia. Ariko ngira ngo araza kubitubwira Nestor, sinzi ko twavuga ko ANC yatsinzwe muri amashingamateka ko yaronse amaji menshi n'ubwo itashoboye kwiganzira kuronka ubwiganze bwinshi. Urakoze kugira umunsi mwiza. Ego Nestor, turabasubije mikro.
Mumbabarira gajyani mukazi kisubiramo
efeti yabaza ngo kubona ANC igiye gusangira ubutegetsi n'abamuke baba batavuga rumwe n'ubutegetsi nta migambi ngo ANC izohava ishaka gushira imbere mugabikanka kuyishiraho kuko isangiye ubutegetsi n'abatavuga rumwe nayo.
Ego icyo nibyo hari ibintu bitazokoroha mugabo kugira arashobora muri parlema kugira iyo migambi ishobora kurengana asobizwa kugerageza kuronka amajwi ahagije begereye n'indi migambi kugira icyo bifuza gushika ko bagishike ko uko bizogenda. Mugabo muri rusange ingorane ni zimwe kandi bose barumvikanye ko ingorane bafise nyamukuru ari izo za ziterambere ifise ikibazo muri Afurika Suite ikibazo cyo gutorera akazi n'abanyagihugu agacahaza n'icyo kibazo cy'umutekano. Muri ibyo bitatu bose barumvikanye ingero bishika ko rero aho hamari ibindi bibazo abantu badashaka kumvikanako.
ariko ubunye ngira ngo DA nawe no izo cyayitwara nk'umu irimo ni umugabo n'umugore bazaba bari hamwe bavuga ati urugo ni gwa twese reka nibyo tudafata byumvikane kugira ngo leta ise neza turayisangi canke izonyinyurana nayo kugira ico kibanza mu myaka iri imbere izo have ica ANC nabo bafata ubutegetsi ANC yari imaze ku imyaka irenga 30
ego nimo ngombwa kuko nabonyeje bari ko bari ibaza bati tugiye muri leta rusangi bizatuma tumenya kumenya byinshi iyo turi hanze tudashobora kumenya ati bizadufasha kugira tubandanye twitegura natwe gushikira ubutegetsi ariko nibaze ko mu bantu ba muri ANC nabo bavuga bati aba bantu batuma baba tuba turi kumwe nabo nyine babe responsable babe responsabilize aho ko baguma hanze bakoma babona gusa ibitagendeka cyagiye cyiza na kimwe bavuga mwese yari afishengera buri bintu ngene icyo ashaka gushika ko tuzoraba rero ko bizagenda
no kubitega amaso yego twakire na Emmanuel ku yundi murongo wa telefone Emmanuel ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga
murakoze cyane
werega Emmanuel
njyewe ndi hano mu Rwanda I Kigali
akabazo kawe
ndashaka kubaza umutumirwa ndashaka kubaza uwe mu uko abibona abona rire yashaka rya Julius Malema koko rizageza igihe rikaba ryafata ubutegetsi rikaba ryavamo umuyobozi mukuru w'igihugu cyane ikibazo cya mbere iki ni ikibazo cya kabiri nabazaga niba we mu bushishozi bwe abona niba ishaka rya Julius Malema rizageza igihe rikaba ryabasha kumvikana n'ishaka rero ku butegetsi ku ngingo zimwe na zimwe zireba igihugu kuko bigaragara ko hari igihe rigaragara nk'aho risa nk'aho ridashyigikiye ingingo hafi ya zose ziba zivugwa mu nteko ishinga amategeko najya ngo agishya bitubwiraho mu bushishozi bwe
murakoze cyane Emmanuel ngaho mu Rwanda gira umunsi mwiza
murakoze namwe ngira umunsi mwiza
yego Nestor
ya urakoze Emmanuel Julius Malema yaronse amajwi 9 kuri 1998 ntibyamworoheye kuko kuva umugambwe wa Jacob Zuma bizu rya mugambwe wiwe yita MK yitiriye abarwanyi ba ANC bari barafashe umuheto byaramutwaye amajwi atari makenya ko benshi baciye bagenda muri uyu mugambwe wa Jacob Zuma donc Julius Malema yarakomeye imbere ariko ubu kuri aya matora yarataye amajwi atari makenya ariko arafise ishaka aguma asaba ibyanya asaba kuvuga ibyo bita economic justice avuga ati tubwizwa hari abantu benshi batagira akazi abantu benshi bagowe kandi hari n'icyo cyo yarwanira yari uko ibyo bivaho rero ntaza kwigira ahagarika uko tubibona ariko ikintu nyamukuru ni ingene mu gihugu ukora kugira ushobora kuronka majority ni ukuvuga ushobore gutsinda amatora icyo bisaba kutikumira no kudakumira abandi hano ikindi nacyo ni uko arakoresha cyane ikintu cy'amoko urabona ariko ikibazo nyamukuru ari abazungu ko atari cyahindutse ibyo rero hari igihe bigora muri ANC kuko muri kahise ka ANC harimo abazungu harimo abahinde harimo abameki mbere hari indi gihe iyo babiye barya abantu bari bafunganye na Mandela abantu bakuru harimo Nelson Mandela harimo Sisulu harimo Ahmed Kathrada yarimuwendiye kandi meki harimo Denis Goldberg yarimuzungu amurabye rero muri ANC harimo bose harimo abahembye abameki rero no muri abafashe umuheto umukomanda mukuru yari yigeze kuba Joslov akagonzongo muri afrigishite kandi ya apartheid umva rero iyo ufashe ibivuzo cy'ikibazo cya afrigishite n'ikibazo cy'umuzungu hari igihe biterwa ubwoba kuko bavuga ati icyo twarwanye ngo dukumire ubwoko twarwanye ubwiya tuvuga duti ikibazo ni politiki reka rero turongere politiki yatunganyiriza bose rero muri federasiyo ya Julius Malema uko ndabibona hari icyo kibazo cyo kudashobora kurengera icyo kintu cy'amoko nicyo mbona ariko ntibisigura yuko ejo ibintu bidashobora guhinduka ariko ubu ntibyoroshe
kuri we ego twakire Jean Marie ku yundi murongo wa telefone Jean Marie ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Isanga Jean Marie uratwumva
yego ndakumva cyane rwose
uherere ga jama
ta
uherereye hehe
je ndi South Africa
muri South Africa
cha kitam
umva wuri ahari byo turiko turavuga nakabaza ufise ubaza umutumire wacu
ta
ni akabazo kawe canke intererano
yego amakuru amakuru na nyimkanda ya soma ku bagwanyi nacho gituma na cyane ntanga ku Facebook nti ntanga ni ngo zanje mushimirando ndera nakuvuga ndabikurikirana cyane gose
akabazo rero
akabazo kise ku gute uyu mugambi w'abazungu washoboye kuronka amaduka babahanitse ahanitse nawe wari umugambi uri kimwe abiraga kanabiravure ngahe iwacu mbambe muri iki gihugu yewe randi umunyamahanga mugabo ugusaba abayiravure nibo benshi cyane gusumbya abazungu bikaza gute ku buryo abazungu bashobora kuba ba kabiri kandi hariho n'indi migambwe y'abirabure ihari nyinshi nk'ujya mugambwe mushasha uheruka gushingwa na Zuma yashoboye utashoboye kuba uwa kabiri kandi ugiye kuraba uruhande runini rw'abirabure ni bo benshi cyane rwose gusumbya abazungu biboneka neza yuko umengo abazungu bariko baragira inkunzi ntambwe ikomeye cyane muri igihugu bivanye na politiki zabo mu gushobora guteza imbere iki gihugu kuko igihugu turabona ariko umengo kiriko kirafeshe ikiki umuvuduko mugabo urazi ku ruhande rw'abazungu urabona yuko yifashe kandi batanga ubuzi cyane gusumbya
urakoze
nk'abaza ikibazo none nk'uwo mutumire nk'abaza ibibazo uko nawe ukuntu abibona hagati y'ukuntu umugambi hanyise utashoboye kuronka ubwiganze nk'uko wari uri bwa mbere hakiri ugitangura ku ntwaro ya perezida Mandela
urakoze Jean Marie ngaho muri Afurika y'Epfo Cape Town akabazo kawe reka tukabike duce tukishura hamwe na Castone ari ku murongo wundi wa telefone Stone ikaze ku ijwi ry'Amerika
urakoze cyane
ego Stone uhererehe nawe
muri Afurika y'Epfo Johannesburg
akabazo kawe rero
nari nasomye amakuru hari ibyo niko turabona muri Afurika kukwifuza no mu bihugu by'iwacu byo mu biyaga bigari mu Burundi mu Rwanda yuko byoba bikwiye kumera aho ngaha kufatira ku nk'akarorero parce kuko haburana babiri hagati y'umwe uko bavuga ariko intwaro ikurikiyemo bose ntiyunge niyo ntwaro nziza byose bashobora kuba mfite ibyiyumviro by'iwanjye nawe ugasanga ufite ibyiyumviro by'iwawe bidahuye ariko twese tuba dushaka kuvuga iki kubaka ikintu kimwe uko ano matora uko yabaye n'uko yagenze twese tuba turi ngaha turabibona nta mvururu zigeze zibamwo kandi no kuba barategeye iki haba hari impamvu
usongore ijambo kugira ngo duhe akanya umutumire wacu aze kuronka ingene ishuri ibibazo no kudusezera neza adutekerera
nayinipfuje kugira icyo gushikiriza gatonya ibi bibaye nko muri Afrika yitwa no makora abe nta example yo muri ibyo bihugu byacu mu Rwanda no mu Burundi.
Urakoze
amatora ibintu nk'ibi.
Urakoze Stone ngaho onye muri Afrika yepfo nawe ubwira umunsi mwiza. Ego Nestor ntuzenya Jean-Marie muri Cape Town yari abadije ahanini ngo riya shaka uriya mugambwe w'abazungu DA ngene washobye kuza mu kibanza cha kabiri nta bitahura kuri we sinzi ko ari cyo mumubwira ku kibazo yabajije.
Ego afite nuko ifoko menya yuko muri imbere yuko imbere y'umwaka 1994 mbere yuko apartheid era amafugisi Nelson Mandela agafata ANC gashika ku igashikira intwaro icyo gihe icyo bita MP irya Parti National ya declare ya bari abazungu gusa ariko iyo parti yara hinduye iba icyo bita DA Democratic Alliance ukuvuga ishyirahamwe ririmo demokratike ririmo bose. Iyo rero parti irimo amoko yose naho ikirimo abazungu benshi atama kandi benshi ibi trepreza ibi aho iri cyane cyane muri afugishije muri Cape Town. Rero urumva uwo mugambe nawe nyine warahindutse warahinduye imyifato urimo amoko yose ibintu bitashoboka imbere y'uko apartheid ihava. Nicyo gituma rero n'ubu bashobora kuronka bajwi atari make n'ibisanzwe. Mu gace twashaka kongera ko nuko mu by'ukuri naho barose amajwi atari make nta kintu kinini yacahindutse kuko no mu 1994 ntiyadawe nibuka neza bari baronse amajwi agera nka 28 kintu nk'icyo. Donc urumva yuko icyahindutse ni uko ahubwo ANC hari abantu bari ANC nka Jacob Zuma nka Julius Malema bayivuyemo bakagira indi migambwe. Icyo nicyo kimenyamakuru cyahindutse muri Afurika Sud ANC rero igakibura iburiramwo urabona nka Jacob Zuma yarose amajwi 18
kandi ni menshi
uyashyize hamwe rero n'amajwi ya ANC ya 40% ishyikira 48 hanyuma ushyizemo n'amajwi 9 ya Julius Malema duce dushyikira ibintu bigera nka 60 n'ibindi urumva ibyo niyo majwi arenga 100 bisanzwe. Nuko urumva ikintu kinini cyane si uko DA ikomeye kurusha naho yafashe ahantu itahorira yarafashe nka Johannesburg ubu ariko ikintu nyamukuru ni uko Brito ANC yacitsemo ibice nka bitatu naho igice nyamukuru ari cyo cyarunse amajwi 40 n'ibice 21.
None ingufu za DA zifatikanje n'iza ANC ubu twovuga ngo Afurika y'Epfo irafise abatavuga rumwe nayo canke ingufu z'abatavuga rumwe nayo zagabanutse kubera DA yinjiranyemo nayo bikaba bisangiye ubutegetsi. Harya Jacob Zuma zoshobora kunyinyurana nabo na Julius banyuranye batari kumwe na DA?
Ibireba tubishobora kuba barashambira imyiyerekano iteme bisanzwe muri Afurika Sud barashobora bo bizeye yuko ubu baza kwerekana yuko n'ibintu bidahinduka muri Afurika Sud ari uko umugambwe wahoruro ari uw'abazungu uri liberal utari radical uri kumwe na ANC kwa ANC yahinduye idinziro ryayo kwa icyo gituma haguma hari abagogo benshi haguma ata n'ibyerekeye amatongo ikibazo cy'amatongo kiguma gihari nzaze ko ariko bazagerageza gukora ariko ikintu nyamukuru ni ingene ubu ANC iri kumwe na DA iri kumwe n'indi migambwe nka Pan African Congress na wari ntonya cyane na n'indi migambwe nka Inkatha Freedom Party ingene bazobwira kugira bashobora gutorera inyishu ibibazo nyamukuru bihanze ku gisibe bibazo bitatu twavuze cyo by'iterambere bya by'umutekano ibibazo byo gutorera ya Pride Night akazi abanyagihugu.
Ego uwovuga ko ibibaye muri Afrika y'Epfo kuvy'amatora kuvyo gusabikanya ubutegetsi bidasanzwe yoba yibeshe kuva 1994 birasanzwe ntibisanzwe byarigeze ntivyigeze nimboneka rimwe simboneka rimwe
ibyo kugira gouvernement irimo bose nimboneka rimwe ariko mu gihe Nelson Mandela na ANC bashitse bamaze gushika ku togeze igice cya mbere cya batwaye harabonetse abaminisitiri bavuye mu yindi migambwe akarorero nka Bota yari minisitiri des affaires étrangères yararonse minisiteri ya mine kandi yari ikomeye icyo gihe hanyuma harabaye n'abandi ibuka neza nka babiri batatu baje muri guverinoma. Donc muri iyo tradition gerageza ku gushyamwa abandi bafise kompetensi z'abandi no guhumuriza abandi ni ikintu gisanzwe kiriho muri Afurika yo hepfo naho aribwo bwa mbere kuva apartheid igiye habaye iyo guverinoma irimo bose.
Murakoze cyane. Twakire umukunzi w'ijuru rya Amerika wa nyuma ku murongo wa telefone maso ikaze ku ijuru rya Amerika. Maso uratwumva? Utuvane muri haut-parleur kubera Madrid aca tugaruka kuri kuri uratwumva. Aga telefone kiwe ntikariko karakunda. Turasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika bari mu Burundi, muri Uganda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwarimu aturungikiye amanimero muri benshi ariko amatelefone yacu turumva mudashobora kutwumva aho muri. Nuko rero turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu cuno munsi. Imbere yuko duhana agahindukira, Nestor twashaka kubabaza muri make politiki ya Afurika y'Epfo umuntu ahitahure mwiki dufata iki gushikira ino saha ikigiye gukurikira n'icahe.
Bariko baragerageza guhangana n'ibibazo bitoroshe byabo. Afurika isigarahaye icyizere gikomeye Afurika mu gihe apartheid igiye. Ariko ikintu nyamukuru tugeza kuma twibuka ni uko mu rugamba rwo kwibogora rw'ibihugu bya Afurika n'ahandi hariho ibihe bibiri. Icya mbere ni icyo cyo kurwanira kwibohora nka biriya byabaye mu bihugu byacu igihe twarwanya independence. Agacazi igihe cya kabiri cyo gushyikira ubutegetsi kwabwizwa gutunganiriza abanyagihugu, kubaha agaciro, kubaha gushyikira amahoro arama. Amahoro arama rero araba atandukaniye n'amahoro asanzwe ya cya gihe usanga haje intwaro gashika gakumira abandi abantu bakazi bagira akazi abantu bashobora kuvugwa neza ntibashobora kuba iterambere ahubwo abantu bagacinizwa kusanga mu mabohero harimo benshi bafashwe nabi. Aya se amahoro arama niyo atangwa nihari oya kuko abantu baguma bapfa kubera ubukene no gutotezwa. Hakaba rero yindi yandi mahoro ya kabiri bita la paix de brave, abantu barwanye barushe bakavuga twumvikane bakumvikana mugabo bamaze kumvikana kugira bagabure ibibanza nyamukuru bagabure ubutunzi bw'igihugu muri bo ariko bakibagira abanyagihugu. Saye mahoro turondera rero afigisit yarashe kurugishika ku mahoro guhagarika indwano guhagarika kumirana irahindura igitari bikenya mu kubakira abantu
murakoze cyane ego
ariko amahoro aramba nuko haba
murakoze cyane gose ego murakoze cyane Nestor Bidadanure ndabashimire kuri kano kanya mwaduhaye Johnny twongera kubarondera muzo twitabe nkuko mwabikotse
murakoze cyane Diane
ego abandi dushimiye ni mwebwe mwari ko muratwumviriza muri Diane no ku isi Diane nahazone we mwari kumwe kuri micro ndabikemanuye ndabifuririza kubandanya mubwira umunsi mwiza turongera mu biganiro biri imbere.